turashimiye ko mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192 mu Rwanda mukatwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane ni nahazwe. Burundi bwemeza ko ibiganiro byo kunagura imigenderanire n'u Rwanda biri mu nzira.
Ku mpande zombi uhere ku nzego zo hejuru cyane hariho ibikorwa ariko birakorwa n'ubushake. Turaze ibiko birakorwa n'indobozi zikuru hari icyizere yuko umwanya n'umwanya icyo kibazo kizotora inyishu maze imigenderanire zose zitayibere zitayaga ikongera ikagenda neza.
Uni madama niyubahwe Ines Sonia havugira ubushikiranganje bujeje imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu ino nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mwe hafi ya radio yanyu. Ekeri kwa makuru tuyahere kuyagezeho igani no kwisi indege itwara imizigo yarimo itoni 11 z'ibirwanisho yagiriye impanuka mu Bugiriki. Iyo ndege yegukira sosiyete itwara imizigo muri Ukraine ikaba yarivuye muri Serbie ija muri Bangladesh aho yari itwaye ibirwanisho bitandukanye vyaguzwe n'ico gihugu. Abategetsi b'Ubugiriki batangaje ko abakozi 9 bakomoka muri Ukraine bari muri iyo ndege barimo umudereva wayo bose bayiguyemo. Uwo mudereva yari yasavye uruhusha rwihuta rwo kururuka abajejwe iby'indege mu Bugiriki ariko inyuma y'umwanya muto cyane arusavye ntibashoboye kubandanya bamwumva. Ababonye indege ihenuka bemeje ko yatanguye gufumba umwotsi ikiri hejuru itaragwa. Abanyagihugu baba mu icungararo yaho yaguye basabwe kuguma mu mazu yabo kandi bakugara imiryango n'amadirisha. Umwe mu bategetsi b'Ubugiriki akayagitokanirizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters ko bamwe mu bazimyamuriro bagerageje kwegera ikibanza cabiremwo isanganya bumvise umenga bariko basha iminwa yabo. Ku mugabane wa Afrika, polisi ya Afrika y'Epfo itangaza ko iri mu ruhigi rw'abagizi ba nabi baraye bishe abantu 9 babarashe abishwe barasiwe mu ntara zibiri zitandukanye ku mugoroba w'ejo kuwa gatandatu. Amatoza y'ibanze yerekana ko bane muri abo 9 biciwe mu ntara ya Gauteng barashwe n'abicanyi babasanze bariko bakina urugugu kwibarabara mu masamo ya ninusu z'ijoro. Muri iyo ntara abamaze kumenyekana ko bakomerekejwe n'abo polisi se abicanyi ni babiri abandi basigaye biciwe mu ntara ya Tembelihe. Polisi ya Afrika y'Epfo ikavuga ko itarashobora kumenya icyateye ubwo bwicanyi. Muri Afrika y'Epfo ubwicanyi bw'agasakisaki bukorwa n'abitwaje ibirwanisho buramenyerewe. Ababa 2020 ku mwaka nibo baburwamwo. Ano makuru yose abageze hirya nino ku isi muhejeje kumva n'ayandi mushobora kuyasanga kuri wezitatu hakaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Leta y'u Burundi yizeza abanyagihugu ko ibiganiro hagati yayo n'u Rwanda kugira ngo umubano hagati y'ibyo bihugu bibiri usubire kuba neza bigeze ku ntambwe ishimishije. Ubushikiranganje bujeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu bwabitangarije mu kiganiro hagati y'abamenyeshamakuru abanyagihugu n'abavugizi b'inzego za leta cabere mu ntara ya Ngozi kuwa gatanu w'ino ndwi. Turiko turasozera inkuru tubaza mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Icyo kiganiro cabere ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi ku kibuga cy'umupira w'amaguru Gasaka mu masaha 3 cyamaze abamenyeshamakuru n'abanyagihugu bahawe akaryo ko kubaza ibibazo bitandukanye ku kibazo cy'abashatse gutembagaza ubutegetsi igenekezo rya 13 kwezi kwa gatanu mwaka 2015 bahungiye mu Rwanda. Niyubahwe Ines Sonia avugira ubushikiranganje bw'u Burundi n'ayandi makungu yamenyesheje ko abategetsi b'ibyo bihugu babandanya kuganira. Yamenyesheje ko intumwa idasanzwe ya Perezida Paul Kagame yaje mu Burundi n'u Burundi arundika intumwa yiwe mu Rwanda. Uwo muvugizi akizeza abarundi ko icyo kibazo kiri ku ntambwe nziza.
Ku mpande zombi uhere ku nzego zo hejuru cyane hariho ibikorwa ariko birakorwa n'ubushake. Kumenyesha rero abatwumviza yuko turavye ibiko birakorwa n'indobozi zikuru hariho icyizere yuko umwanya n'umwanya icyo kibazo kizotora inyishu maze imigenderanire zose zitayibere zikayaga ikongera kagenda neza
itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu uno mwaka imigambwe MSD na PPD girijambo yarandikiye president Uhuru Kenyatta arongoye umujyango w'ihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko EAC iyo migambwe yamusaba gukoresha ubutegetsi n'ubushobozi bwiwe kugira yumvishe Evariste Ndayishimiye arongoye Burundi ku biganiro hagati y'imigambwe itavuga rumwe na leta n'imigwi yafashe ibigwanisho ariyo nzira yonyene izoshikana Burundi mu mahoro kuri iyo migambwe isaba umuvugizi w'umukuru w'igihugu Nzeyimana Alain Diomet yamenyesheje ko abipfuza gushikira ubutegetsi baciye mu biganiro ko bitagishoboka
nimba bakeneye kugira ngo bitoze baze babegere ubushikiranganji bubikejwe basabe ahasigaye murabona ko n'amatora yegereje mu 2025 maze ntibaze bacikwe nayo ubundi nta biganiro bihari hagati ya leta canke n'indi migambwe ibiganiro byose biba bijanye no kugira ngo abene Burundi batunge batunganirwe bibera mu Burundi
mu mugambwe MSD bamenyesha ko iyo mvugo itabatangaza ariko ko bari bakwiye guhinduka bakamenya ko nabo ariyo nzira yatumye bageraho bari uno munsi Nshimiyimana Epitas avugira uwo mugambwe amenyesha ko iyo ngendo yari kwiye guhinduka ku neza y'igihugu
amakungu nabibone akarere nikabibone babone neza ko leta y'u Burundi ari idakeneye amahoro n'umutekano ari idashaka ko mu Burundi hatekana kugira ngo abanyagihugu bafatane munda biruke n'iterambere ry'igihugu cyabo mugabo kandi nagomba mbwira abarundi kuko bizogenda kose ibiganiro bizoba kuko kananira abagabo ntiyini kandi ntabwigwa yabwiwe nuko amasa tukuye
muri icyo kiganiro umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bukuru Pamphile yamenyeshije ko mu biharuro bari bafise gushikigenekezo rya 12 za kuno kwezi bigaragaza ko COVID-19 yasubiye kugangura mu Burundi mu bantu 365 bapimwe basanze abagera kuri 21 baranduye nayo abaca ku kibuga cy'indege Melchior Ndadaye bapimwe 549 basanga muri izo ngenzi 19 baranduye asaba Abarundi kubandanya bakurikiza amategeko yo kwikingira
byumvikana rero yuko tutokwijagara aho niho nabwira nshimikire murumva yuko ikiza COVID-19 tatakiraja ari nacyo gituma abantu turakwiye kubandanya kwikingira iki kiza usabe rero namwe bamenyesha amakuru mubwize tumwishyira kure tubandanye duhimiriza dufashanya dufatanye amaboko kugira ngo abantu bagume bikingira iki kiza
mu bibazo byabajijwe n'abanyagihugu ibyagarutse kenshi bijanye n'ubutungane mu manza hanini z'amatongo kubera ubwinshi bw'ivyo bibazo umuvugizi w'umukuru w'igihugu yabasavye ko babishikiriza umuhanuzi wa president ajejwe amategeko amadosiye yabo na nimero zabo za telefone kugira bije kwigwa hanyuma bazoronswa inyishu yamenyesheje ko uwo bazosanga yararenganijwe azorenganurwa Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana urakenuye
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
abagize amashyirahamwe y'abasangwa butaka bo muri Afrika muri nonzwi barahuriye mu nama I Kigali mu Rwanda habaserukiye abandi muri iyo nama basavye leta zabo kubafasha guteza imbere imibereho yabo ibindi kuri nonkureka tubaze umenyesha makuru wa Kigali mu Rwanda Asumta Kabuye
mu nama mpuzamahanga yahuje abasangwa butaka cyangwa abatwa baturutse mu bihugu birenga 20 bya Afrika abayitabiriye barebi hamwe uburyo abatwa bo muri Afrika bagira uruhare mu kurengera amashyamba bafata nka gakondo yabo ariko ntibahezwe ku byiza byavamo aba basangwa butaka bagaragaje ko hari bamwe bagikoresha aya mashyamba ariko hari abandi bayakuwemo umuyobozi w'umuryango uharanira iterambere y'abasangwa butaka n'abatishoboye hope niyo mugabo Ildefonse yavuze ko abasigajwe inyuma n'amateka bo mu Rwanda bavuga ko bahura n'imbogamizi nyinshi zijyanye na politike zirengera ibidukikije.
Kurengera ibidukikije ni byiza, ariko twebwe nk'abantu twabagaho kubera ibyo bidukikije n'ibyo byabidutunze ariyo gakondo yacu, kuyikurwamo twatakaje ubuzima. Twebwe byabaye ibyago biba ndetse n'umusaraba wo gutakaza ibidutunga. Icyo dusaba leta yacu ndetse na leta zindi muri Afurika ni uko abantu bamaze gutakaza ubwo butaka hashaka ubundi buryo kugira ngo natwe tubeho. Turebe ibidukikije bya aribyo byibutswe cyane kusha twebwe abantu bari barimo.
Iki kibazo abasigajwe inyuma n'amateka bo mu Rwanda bagihuriyeho n'abarundi. Bambanze Vitali ni umutwe wo mu Burundi ari mu ishyirahamwe ry'abatwa bo muri Afurika yo hagati gukoresha neza no kurengera ibidukikije. Uyu yavuze ko abatwa bafitanye isano cyane n'amashyamba, we yumvikanisha uruhare rwa za leta mu korohereza abasangwa butaka kwita ku bidukikije bitabaye ngombwa ko bayasubizwamo.
Musanze ubu aho tugeze ntibyokunda ko abatwa dusubira mu mashamba. Igikenewe ni ukuraba ubundi buryo twobamwo, ndege umuntu nemba ahora higa akaba yahora yamura ibyo bintu nashobora kubironka bamuhaye itongo hamakaronka iyo nyama yahora aronka hamakaronka ibyo vyamwa yahora aronka umugabe akamuha igihe cyo kubanza kugira iki kumwigisha kugira ngo yumve ko uwo mwuga mushasha agiyemwo umufitiye akamaro. Kuko baguterure bakuzanira impene cyangwa bakuzanira ingurube ukiyibona ubonamo inyama ucuyibaga mu gihe atakindi kintu wari ufise.
Mu Rwanda basigajwe inyuma n'amateka bavanywe mu mashyamba bubakiwe imusozi nk'abandi Banyarwanda. Muri bo hari abavuga ko amazu bahawe adahagije ko badafite icyo bayariramo. Uyu mubyeyi yatujwe mu nzu zubatswe na leta mu murenge wa Jari mu karere ka Gasabo hano mu mujyi wa Kigali.
Turashimira uno musaza cyadukoreye yatubaye mu bukode atwubakiye amazu ameze gute meza pe, ariko akayatubakira nta biko tufite inzege kutwica. Ariko abenshi babonye inzu agiye kubica baragenda. Ni ubukintu mwadukorera iyo babonye viyupe nibwo barya, niko tubaho. Iyo twabonye ako kazi ka viyupe buba benshi barabura turaburara rwose ntibayadukinga bakagenda. Ariko wareba naho natwe aho twagana bikatuyoga tukema tukapfira ino hantu.
Umwe mu bayobora amashyirahamwe afashije imiryango niyo mugabo yumvikanisha ko leta ikwiye kubaha ingurane kuko aho bakuraga ibibatunga mu mashyamba batakihaba.
Icyo twifuza ni iki ngiki? Hari ba mukerarugendo, hari uburyo yinjiza amafaranga byibura mu bigega bya leta, twakagize kugira icyo tugenerwa tukaba twagurirwa n'amasambu kugira ngo byibura bwa buryo bwo twabagaho. Nk'ubu ndavuga ku rwego rw'ubuzima ni gake cyane uzabona mu miryango yacu bajya kwivuza muri aya mavuriro ayateye imbere kora ko twe tumenyereye gukoresha imiti gakondo. Ubu ngubu nta burenganzira dufite bwo gusubira mu mashyamba. Baramutse tubonye ubutaka bwasimbura bwa bundi dushobora no kwinjira mu mashyamba bakaduburenganzira tugakurayo imiti yacu tuzi.
Usibye basangwa butaka cyangwa abatwa, iyi nama irimo n'abandi baturage bo muri Afurika basanzwe batunzwe n'amashyamba nk'abamasayi baturutse muri Kenya ndetse n'abandi borozi baba hirya no hino muri Afurika. Mu bihugu bimwe byitabiriye iyi nama bagaragarije bagenzi babo ko bakiba mu mashyamba ndetse bakemeza ko ubuzima bwabo ari bwiza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banyanya b'Ijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi dusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yacu.
ijwi Amerika turabandenge namakuru mu karere k'ibiyaga bigari bamwe mu Barundi bahungiye mu kambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko bava mu kambi bakaja kurondera amatongo yo kurimamwo mu kambi ya Murongwe bitewe nuko aho bari basanzwe barimira mu misozi ya Rusenda havugwa umutekano muke. Inguru y'umenyesha makuru y'ijwi Amerika Vedaste Ngabo ari muri Uvira.
Izi nkunzi zivuga yuko ubuzima bugoranye bwo kuba mu nkambi ya Rusenda ndetse n'umutekano utari mwiza urangwa muri imwe mu mirima yazo aribyo bituma zijya mu nkambi ya Murongwe. Diome de Fatabutunga yavuye mu nkambi ya Rusenda muri village ya 50 ajya gushakira imirimo y'ubuhinzi mu nkambi ya Murongwe.
Intamba mnye nakunda guhura nazo iyo naduze mu misozi twarashobora guhura n'abajya abantu bavuga bakatwambura uto twarimiyeyo nari mnye nk'agatomati kugira ndakimbure bikangora bavuga ati wagurishije amafaranga aya none rero utegeza naho kugira iki kuduhereza amafaranga no kuyanyaga bakayanyaga yo nakoresheje.
Inkamba yishimiye Emmanuel ashimangira ko yavuye mu nkambi ya Rusenda ajya kuba mu nkambi ya Murongwe kuko ariho hari ubuzima bwiza ku bantu bakora imirimo y'ubuhinzi.
Umuntu arima ari mu mutekano ntavuga ngo agiye kurimira kure y'ifiti arimira hagati nyene muri fiti cyanke hafi ibintu byiwe akabisoroma kuko n'akarusho kanini kuko maze kurimira ahantu kure kugira urugendo rurerure usanga abantu abisoromye cyangwa ukakubitwa bakubitikwayo mugaba ha muri site ya Murongo kandi no gukota harazimbutse kuko mu Rusenda ikare yaho ikotwa nk'ibihumbi 25 mugaba ha muri site ya Murongwe ni 10 cyangwa 15 urumva hari akarusho kanini.
Kubwa Moise Niyongabo ufite farumasi mu nkambi ya Murongwe agaragaza yuko gukorera imirimo y'ubuhinzi muri iyi nkambi birimo akarusho kurusha mu Rusenda.
Kurima mu Rusenda nta matonga kiboneka yo kurima kandi ntihanimbuka sho kimwe ni Murongwe. Murongwe naho ni hanini hayitaguje umuntu araronkana kurima umuntu aronkana akorera uduproje kandi ngaruka amatomati cyangwa ibitunguru cyangwa ibindi bitandukanye kandi ubironse birimbuka uvuga ari si imeze neza ifite akanobera keza kandi ni hanini haraguze usanga umuntu rero aronse twiyimura tuvuye mu ndimo tugatuma umuntu yiyungunganya paraporo yo mu Rusenda.
Tito Sengamungu ni umunyamabanga w'inkambi ya Murongwe yemeza yuko bamaze kwakira imiryango irenga 100 igana inkambi mu rwego rwo gushaka yihinga.
Ugereranije kuraba ibitigiri byabo n'imiryango iri irenze gato y'imiryango 120 nibo bari hino mbo icyabazanye nacyo. Ni kwa kundi nyene kwa barefije bavuga bati ntitwobera amaboko reka tubandanye tujya hirya no hino kumera nk'abironderera abana baronderera imiryango kuko na mwabujya ngaho iwacu hari akarusho ku bijyanye n'abantu bakoresha amaboko ku bijyanye n'uburimyi hino biroroshye cyane.
Amakuru ava mu Rusenda yemeza yuko mu cumweru gishize ubuyobozi bwa groupe Mabalano bwasabye bamwe mu bagwanyi ba Mayimayi kuvana ibirindiro byari hafi y'imirima kuko byabangamiraga n'impunzi z'Abarundi. Inkambi ya Murongo iri mu sekiteri ya Mutambara teritwari ya Fizi yubatswe mu mwaka w'2017 kuri birimo impunzi z'Abarundi zirenge 600. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayungaho na
La Belle Forest ya Rwanda.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubandanirize ku gakino Kombo taxi.
Kombo taxi,
Kombo taxi,
Kombo taxi.
Mugiye gutega amatwi Kombo taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Kombo taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Kombo taxi, taxi ya Grand Lac.
Karibu papa. Eh, karibu mama. Muko bien installé?
Eh,
karibu sana prema mu taxi yenu, Kombo taxi amoreje tayo pasi yote kwa mnataka. Karibu nishafika mu kapato mna kasi. Karibu sana. Bo, tunaweza enda sasa sai.
Nilikira. Hey komata. Una sami, unaona kuna safa ya wenyewe ndio jisha. Ugatini kwa kuzani iara mwe kajisiko.
Uliko kwa kidini zanje mwe iara. Mume na bibi ndio kwa yako kwa wewe. Ege kwa yo. Ho, bakia. Pardon, moi c'est pour ça que je calme ni baoli. Mama, pardon. Utaweza sasa sio kwa kutoa sogeza mabagaje juu zisi ampeshe mengine kupumua.
Ni yegere. Hatari wa shofi. Kwemera uno munyero saje kaze kwijuza ibintu muri taxi koko. Aba bantu ni bashobotse ni nk'amaseneni. Ntabwo bicara amwe rwose bahora basimbagurika.
Ipenere je.
Basanga muzu hanu hose. Uzini wacu kuno bahuzuye.
Kwaduka bo.
Ikimodoka yose wayuzuye nino bitakara gasi byawe.
Ngumbushi. Ntasarugira ahubwo tere nabi. Ni ndeyo kwemera kuza gukuniganira iri shamba ryanyu. Juje amwe sisi nka wewe. Ibi ni bindi bikurishimana. Musubire.
Pardon basi. Ona mujashimi baswa kidogo.
Mubwire mubwire ndasubire.
Wamwumvise? Ngo turi mpyese ngo ni bashu rwose ngo ni mu mashamba. Nibwo ukari mu ishamba bazaga gukora ikintu aha ngaha. Ayewe.
Ahubwo nubu nanje nazunguruka itubwenge ndarondera ingene nashoboye kuhabira imyaka yose nabibutse. Wewe ura karorero keza kingena muri fisi.
Unyumvire kandi.
Ukuri nta kintu na kimwe kiduhuza je nawe. Impyese mu fisi hirya abantu mu bantu.
Oya vuga amasenene mu masenene hubwe mu.
Daddy one.
Ngo subi wanyu harya.
Ye baba. Waruzi ko ndagira yombo.
Waratinza ahubwo. Ya bana bene wanyu bose mwagendaga. Wende senene rwose zikaguruka.
Chari kiganiro Kombo Taxi igikino mutegurirwa na la Benevolencia Grand Lac.
Kombo Taxi ni buri wa gatandatu no buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageze ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru isa 11 n'igice no kuwa kane saa 12:20 ku mugoroba kuri Flash TV. mwakurikije icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabarangiza.
Akano nga duche duse wazira makuni mgani utkwa tuwa fitia mnika no kanya, dushimire abagi zuruhara wose ngo bitegure kwezi ongele wa shikire. Kuri mikoma likuma na jwe diane nina haze vigani ona makuru, zashizwe hame na diyo donetu wa hiro, kuizina gya wagenzi watu wose tuvike wanuye, tuifuriza kuwanda nyamuru wa niguwa mzio mlimo vziose na utaha.
Ni sa gushuche, it's in me. Не забудь, что тебе.